Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Abataraza kugira tuti imisi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka.
Uni Pierre Claver ndayicariye aramutswa umugwi igihugu c'u Burundi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni avuga ko imiryango ku migambwe abigenga ninani mushaka kubashaka kuzohimiriza abanywanyi bayo mu matora ya kamara mpaka yimirije mu kwa gatanu muri ico gihugu imiryango yuguruye kugera itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane muraguma hagufi ya maradio yanyu turababwira ibindi kuri iyo nkuru. Ariko imbere y'ivyo vy'amatora nce ku masonga n'izindi ndabafitiye zivuye mu Rwanda mbazindabwiye muri make kwa bagize inama nshinga mateka na nkenguza amateka ya Amerika baraye bumvikanye ku mafaranga azokoreshwa uno mwaka ariko bigoranye kuko ayo perezida Donald Trump yari yasavye ko boshiramwo mu aharurwa mu mamiliyaridi y'amadolari yo kubaka uruhome rugabura Amerika na Mexico atabashije gushirwamwo abashinga mateka n'abakenguza amateka bari bafise kugera kuri uno wa gatanu bakaba bumvikanye ataruko naho ibikorwa vya leta bikaba birahagarara kugera ho bagira aho bahurije ibiro vy'umukuru w'igihugu Maison Blanche bivuga ko atankeka perezida Donald Trump masaha ari imbere havatera igikumu ku itegeko ryemeza ayo mafaranga ujejwe vy'amafaranga muri ivyo biro muri ivyo biro ayavuga yuko naho iryo tegeko abona ririmo utunenge yibaza ko atakundi biza kugenda ibisata vyahawe amafaranga menshi ni gisata c'umutekano amafaranga Amerika izofashisha ibihugu bitandukanye yagabanijwe cyane ku bice bigera ku 90% ibyo bikazoshobora gukora gose ku ntererano Amerika yahora ironsa ishamwe mpuzamakungu ONU. Ishamwe mpuzamakungu ONU ryemeza ko rizobandanya rifata mugongo igihugu ca Liberia na cane cane mu bijanye no gusubiza hamwe abanyagihugu nyuma y'itariki 30 y'ukwezi kwa gatanu aho ikiringo cayo muri ico gihugu kizoba kirangiye. Ivyo vyatangajwe kuri uno wa kane Monrovia n'icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU Amina Mohamed. Umfasoni Mohamed yakiriwe na perezida wa Liberia George Weah kuri uno wa kane mu gihe hasigaye indwi imwe ngo ONU iheraheze imirimo yayo muri ico gihugu gu kiri mu bikenye cyane mu karere ka Afrika y'uburengero. Inteko za ONU zagiye muri Liberia mu kwezi kwa cumi umwaka wa 2023 inyuma yaho hadukiye intambara ya munsi rimwe yaheze ihitanye abashika 250,000. Radio Ijwi ry'Amerika murayumva tankomanze kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ncuti mutwumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 kandi turabahaye ikaze. Ahandi mushaka kumva Ijwi ry'Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze mwese.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tugihere mu ntara ya Gitega mu gihugu c'u Burundi ntara ikoraniyemo ikiganiro c'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye. Menyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Nsabimana niwe tubaza ino nkuru. Fidel amahoro ngaho igitega.
Amahoro neza Diane na mahoro.
Yego. Ikiganiro nk'ico kiragaruka ku bibazo bitandukanye ariko ivyanya mukuru bagarutse kuno munsi ni ivyaha.
ibyanya mukuru Diane nkuko muvuze byibanze cyane cyane kubijanye n'amatora y'ikarategurwa amatora ajanye n'ukwemeza cyane guhakana ibwirizwa shingiro n'amatora y'2020 yo gutora inzego z'igihugu nkuko rero abanyamakuru bagiye barabaza ababijejwe ahanini bagiye barabaza ko imfashanyo iricyo riratangwa n'abanyagihugu cyane n'amashyirahamwe ko azohava kwira yonyine gutunganya mu matora atamfashanyo ivuye hanze aho naho abajejwe intwaro yo hagati mu gihugu umuvugizi w'intwaro yo hagati mu gihugu Terence Ntahiraja n'umuvugizi w'urwego Seni bemeje yuko bizoshoboka ariko muri Seni ntibashoboye gutomora amahera akenewe neza kugira ngo ayo matora azobe batanze isango mu minsi iza nko mu ndwi zibiri ko bazoba bahejeje gukora ivyegeranyo by'amafaranga iyo bakenewe ariko mu kigega cya leta abanyamakuru babajije amahera yo bamaze gushika kuri konte y'idia ijejwe iby'amatora aho rero Désiré Musharitse avugira ubushikiranganji yemeje yuko kuri konte y'amatora amaze gushika imiliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 2 aya mahera rero ngo akazobandanya yongerekana kuko urugo rwose mu minsi iza ruzotangishwa amahera 2000 hatanzwe kuraba yuko uwo nyenurugo yoba ari umukozi wa leta yarakaswa amahera canke atayakaswa
tukivuga kuri ivyo vyo kuzoshobora kwiyamamariza ayo matora hariho bariko baragaruka ukibazo cuko habayeho kamwana wa mama hariho abatazoronka umwanya wo kwigisha ivyo bashaka kwigisha ivyo hari co babigarutse ko gafidela
muvugira Seni Prosper Ntagwamiye yavuze yuko ubu uye ikiko kiraba aho mbere bari banamubajije kubera iki abantu benshi bagiye barafungwa bagirizwa kwigisha oya aho rero yishuye yuko bariko baranyurana ivyo bijanye n'amategeko kuko ukwiyamamaza nyezi na bizotangura itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu aho bazohabwa ikiringo cindwi 2 cyo kwiyamamaza aho rero yavuze ko imiryango yuguruye kubumva ko bashobora kwigisha oya nabo nyene bazoba bafite uburenganzira bwo gutembera igihugu bigisha oya
imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yo hacyo bagarutse ko
kubijanye n'imigenderanire n'Uburundi n'andi makungu bavuze ko yifashe neza ndetse aho babajijwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabajijwe intumbero y'urugendo umukuru w'igihugu wa Centrafrique yagize rugendo rwanyarutse cyane kuko rwarangiriye ku kibuga cy'indege gusa avuye mu gihugu cy'u Rwanda bamubaza icyo wari utumbereye aho naho yavuze yuko ari imigenderanire myiza na Centrafrique kubera yuko bafite ingabo nyinshi ziriko ziragarura amahoro muri ico gihugu bavuze rero yuko yari mu ntumbero yo gukomeza iyo migenderanire ariko kandi bace bagaruka kubaza umuvugizi wa ubushikiranganji bwo kwivuna habansi ikibazo kijanye na zijya ngabo zine bavuga ko zirukanywe mu gihugu ca Centrafrique kubera yuko zahagaritswe kurangura amabanga yo kurongora izindi ngabo kubera atabushobozi bukwiye bari bafite aho naho umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yavuze yuko na mu bisanzwe habaye ukwihenda kuko ngo ivyo vyabaye mu myaka itatu iheze ariko ningo ikaba yandikiye leta y'u Burundi uno munsi akavuga yuko ingabo ziri muri Centrafrique zivyifashemo neza kuko zarungetwe inyigisho akavuga yuko rero biteze umugwi wawo ni uzoza gutohoza ubumenyi bwabo basirikare
urakoze cane gose Fidel d'Antoine Nsabimana tukuri kubandanya ubikurikirana ariko mbere ko ndakurekura ikibaganiro caheze canke uragiye gukomeza ubikurikirana
ubu nyene ikiganiro kiraheze abavugizi bariko barasohoka aho bagiye mu gatutu hanyuma bafate inzira yabazanye ndetse n'abanyamakuru baca bafata inzira zitandukanye bivanye niyo baje bavuga
urakoze gose nawe rero ubandanye utunganye iyo nkuru yacu ni yabakunze b'ijuru rya Amerika hamuraza kugaruka amakuru yacu yo hanyuma tubwira utundi tubazo bagarutse ko utashoboye kuducira ku masonga
murakoze cyane Diana Katsikenza
urakoze hagataho tukivuga iby'amatora mu gihugu cy'u Burundi kuno wa gatanu hatanguje igikorwa cyo kwandika abaziyamamariza mu matora yo kwemeza canke guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi umugambwe Iprona uri mu yiyandikishije wemeje kuje kwerekana ko uzo kwitaba amatora yose ategekanijwe mu gihugu cy'u Burundi ibindi kwino nkuru turabaza umunyamakuru wacu Bujumbura Raymond Zimana
yabimigambwe inani z'imigambwe canke abigenga bose biyandikisha mu mugwi seni ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu. Petero Karaveri ndayicari yarongo iyo mugwi avuga abarekuriwe kuza kwandikisha imigambwe, agahamagarira abashaka kwiyamamariza amatora ya kamaramaka kwiyandikisha igihe cyadekanijwe kitararangira.
Turazi ko umugambwe ufise uwuserukira niwe aza kwandika amenyesha ko azoja kwiyamamaza, iyo atabonetse haza icegera ciwe. Mwabonye ko hari gitabo biyandikamwo izina, umugambwe, itelefone y'umumwe wese, cyane cyane gashira n'umukono muri ico gitabo. Abataraza kugira tuti iminsi twabamenyesheje ntizorangire bataraza kwiyandikisha bavyifuza. Abaja kwiyamamaza bagenda kuko nabo nyene babishaka.
Uyo arongo yo mugwiseni nahavuga ko atawe batandika yemeza ko iyandikwa rirangiye, icegeranyo kizoca gishikanwa mu nzego zibijejwe kugira barabe ko abiyandikishije bakwije ibisabwa n'amategeko.
Tumaze kwegeranya amazina yose yabiyandikishije, baba abanyamigambwe, baba serukira inani z'imigambwe, baba bigenga, ugo rutonde tuzogira icegeranyo tumenyesha inzego z'igihugu tuti aba ni bazoja kwiyamamaza. No kuvuga iki, ubushikiranganje bw'inkoro hagati mu gihugu buzoronka ico cegeranyo, babura matari baronka ico cegeranyo kuko ntawuja kwiyamamaza atiyandikishije, ntawuza kwiyamamaza mu gihugu hagati adasavye uruhusha rw'ikibanza ashaka kugiriramwo inama bimwe mu gifaransa bita meeting.
Umugambwe Prona witabye cyo gikorwa ku munsi wa mbere wemeje kuje kwerekana ko uzo kwita amatora ategekanije mu gihugu cy'u Burundi.
Umugambwe adasigana Prona rero waje ngaha kugira ngo ubwire abadasigana wereka abarundi n'amakungu ko umugambwe adasigana Prona uzo kwita amatora yawe amatora y'ibwirizwa shingiro ndetse n'amatora azokurikira mu 2020. Ibyo rero ku mugambwe adasigana Prona ni ibintu bisanzwe kuko umugambwe adasigana Prona no muri kahise mu 1961 waritavye amatora ndetse urayatsinda, ndetse n'andi matora yose yagera muri iki gihugu cy'u Burundi umugambwe adasigana Prona wamye yitaba. Nico gituma none umunsi rero tubaye mu bambere kuza kwiyandikisha kugira ngo tuzoje muri amatora y'ibwirizwa shingiro.
Abel Gashasi arongo uyo mugambwe abajijwe nimba bazokwigisha gutora ego canke oya, yishuye ijwi rya Amerika ko inzego zibijejwe zitari igico kibazo.
Nibyo iyo carte twarayibonye barayitweretse abarongoye seni mu mugambwe badasigana Prona rero kugira ngo tuvuge tuti tuzotora ego canke oya ni ikibazo gica mu nzego. Ubu rero mu minsi yavuga tugiye gukoranya inzego zirongoye umugambwe, maze igihe kigeze tuzoheza tumenyeshe abarundi n'abadasigana aho umuhagambwe uhagaze kubijyanye n'ibyo bwiza shingiro.
Kiretse umugambwe Prona wiyandikishije kugira uzo kwiyamamaze mu matora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Umugwiseni wari umaze kwandika umugambwe APDR hamwe n'umugambwe MSP inkinzo igikorwa cyo kwiyandikisha ku migambwe inani z'imigambwe hamwe n'abigenga bashaka kwiyamamaza cyatanguye kuri uyu wa 2023 kwezi kwa gatatu kizorangira ku wa gatandatu ukwezi kwa kane 2018. Ni mu gihe amatora y'ukwemeza canke guhakana ivyanyanywe mu bwirizwa shingiro ry'u Burundi azoba kwa 17 ukwezi kwa gatanu 2018. I Bujumbura, Raymond Zimana, ijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda naho hari imiryango igera ku 190 yo mu karere ka Nyagatare ni mu murenge wa Karangazi mu burasirazuba bw'u Rwanda ivuga ko ubutegetsi buri ko burayinyaga amatongo yabo ku gahato. Ayo matongo bamaze imyaka 10 bayabamwo, ubutegetsi bwo busigura ko bayabayemwo mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ngo yagenewe ibikorwa by'ubworozi. Mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa yakubiteye kuducukumburira ino nkuru.
Imibare ijwi rya Amerika yahawe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda iravuga ko imiryango igera ku 190 ari igomba kuva mu masambu baguze mu 2008. Ubutegetsi buravuga ko abaturage benshi biganjemo abimukira baguze amasambu bayaturamo binyuranije n'amategeko kuko yari yaragenewe ubworozi. Kugeza ubu mu kagari ka Nyamirama aho aba baturage batuye biragaragara ko bari bamaze kuhakomeza biyubakiye ivuriro ry'ibanze ndetse n'urusengero. Kumpapuro twabonye z'ubugure bw'ubutaka benshi muri bo muri icyo gihe kibanza bakiguraga amafaranga make ugereranije n'uko ibintu bihagaze ubu, harimo nk'abaguraga ikibanza cyo guturamo ku bihumbi ijana. Magingo yabategetswe gusubizwa amafaranga nabo baguze ubutaka bakajya gushaka handi kandi ntibabyumva kimwe. Abagerageza kwinangira ubutegetsi bufatanyije n'inzego z'umutekano burabakumbira mu bigo by'inzererezi i Nyagatare bamwe biti bya munyumvishirize. Uyu usabwa gusubirana ibihumbi ijana yatanze mu bihumbi bibiri n'icyenda ku butaka atuyemo n'umuryango twavuganye avuye mu kigo cy'inzererezi.
Nirukankire ubwo barimo bampagarika, ndirukanse banyiruka guhagarara cyangwa tukurase, ndirukanka intambwe ijana na mirongo itanu ngeza ngo ndavuga nti bose ndemeye ndahagarara nanyambika amapingu, baraza banyiriza imodoka ngo durine wirwe urahamagara ku maradiyo ngo duringwa abantu bo bananiranye bampindura umuntu nyine ngo uri kwangisha ngo abaturage ngo ubuyobozi.
Yariye batwaye muri bangahe?
Yari yadutwaye turi abantu bane.
Aha muri uyu mudugudu uzwi nka Shimwa Paul uratambuka ukabona abantu barigunza abandi babuza ayo bacira nayo bamira. Hari nabo bivuga ko batorongiye batakiba mu ngo banga ko bafungwa. Uyu mubyeyi aravuga ko umugabo we akimara kumva ko bahuje ikibazo bafunzwe ngo yahise atorongera. Ubutaka bwabo babuguze mu bihumbi bibiri n'umunani ku mafaranga ibihumbi magana cyenda mirongo ine. N'ubutaka butubutse babugurishijeho abantu bane babaha amafaranga arenze ayo babuguze, kandi birabasaba ko uwo baguze n'abasubiza magana cyenda mirongo ine bazasubiza abo bagurishije nyuma. Umubyeyi yabuze amerekezo.
Ninavuze ni isayi wa mitiki nagenda nkasiga nkasigira bene ho n'ubundi sinigo ndanduranye. Ubwo rero numvishe nahitamo kugenda ibishoboka akaba ari byo bazakora.
Iyo uvuga wagenda wajya hehe?
Navuze nti nzafata inzira nshorera abo bana nuko ntari kubabona, ntigende nje mu nyobozi sinjane mu nzererezi mbe mu nzererezi. Ubwo nuko nyine nari nafashe umwanzuro kuko umugabo akimara kuna nabonye ko nta kindi kintu nakora, mbona ko ntaho navana abana ngo mbashire, kandi ubwo mbaye aha ngaha ngo ndi mu nzu sinyiryamamo.
Abaturanyi b'abafite ikibazo nabi iyo bumva bakanabona ibiri kuba kuri bagenzi babo birabayobera. Tega amatwi uyu musaza.
Nuhise urupfu ruturu n'uruhe birambabaje kubera kuko mfite abaturanyi bazi kugira ngo wari ufite umuzimya muriro umuntu w'umwari muturanyi bamwangaze ubuserararahe n'aba bantu sibararasi wanje bararya se iki?
Ariko barabashinja kugura hatemewe n'amategeko.
Hatemewe n'amategeko si baherekanye ko bari kubabaza imidugudu n'ahandi ko bazitanze kuki hano batazitanga. Nese oya amatungo izo nka izi nka ziruta twebwe abanyarwanda tugomba kubaha n'imisaruro, ibisimba tugomba gushaka mwaturenganura inka n'abantu birutana bita.
Icyakora ubutegetsi bwo bugakomeza gushimangira ko ubutaka bugomba gukoresha icyo bwagenewe nk'uko bwana Eric Nkwasibwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karangazi abivuga.
Muri gahunda ya leta yo kugira ngo ubutaka bukoreshe icyo bwagenewe mu rwego rwo kuzamura umusaruro, urwuri rugomba kuma ari urwuri kugira ngo umusaruro ukomoka ku bworozi wiyongere, kimwe ndetse n'aho guhinga naho hagomba gukorerwa igikorwa cy'ubuhinzi gusa kugira nanone ngo umusaruro ubuhinzi uzamuke n'abaturage bashobore kwitunga no gusagurira amasoko ndetse bongeye no gutanga aho gutura mu midugudu.
Abaturage baravuga ko bagombye kuba biyumvikanira nabo baguze ubutaka ariko ubutegetsi butabyemera. Mu minsi ishize ubwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bwana Francis Kaboneka yajyaga kumva uyu murundo w'ibibazo ari kumwe n'inzego z'umutekano, yavuze ko iki kibazo kigomba kuba gikemuka hifashishijwe uburyo butatu magingo ya busa n'ubutari kubahirizwa.
Niba yaraguze mu rwuri afite uburenganzira bwo urwuri aho yaguze kuhakoresha icyo hagombeye gukorwa, ntabwo ari ngombwa ngo avemo. Ariko icy'ingenzi ni uko hakoresha gahunda yahagenewe kuhakorerwa. Icya kabiri ashobora kumvikana n'uwamuguriye cyangwa amugurishije bakumvikana akamusubiza amafaranga. Icya gatatu ashobora no gushaka ushoboye korora, niba batabishoboye akaba yamugurisha.
Kuri ubu aba baturage basabwa kuva muri aya masambu barabifata nk'igihombo bakurikije agaciro k'amafaranga batanze muri 2008. Ibi kandi n'abatarebwa n'ikibazo bibabereye ihurizo rikomeye.
2008 biri karindwi agatanga amafaranga ibihumbi ijana akaza bya bihumbi ijana bakabimusubiza, kandi ubu ngubu isambu ahigeze ubu ngubu iragura miliyoni eshatu. None baramuha amafaranga ibihumbi ijana, ayo mafaranga ibihumbi ijana nta n'ahantu arajya, nta n'ingemeri icumi yakuramo z'ibishyimbo. Nende tukibaza tuti aba bantu barimo kwimura muri aya mafamu ko nta hantu bateganyije umudugudu barabashyiramo, tukibaza tuti abantu leta izabashyira hehe?
Ariko bwana Nkwasibwe agashimangira ko amategeko agomba kubahirizwa.
Burya itegeko ntago risaza, aho umuntu akoreye amakosa arakosorwa. Ikindi kintu kivuga ngo ni igihombo, nta n'igihombo kirimo. Iyo umuntu amaranye ubutaka imyaka cumi umusaruro yakuye mu rangana iki naba ari mwinshi
urusobe rw'ibazo bishingiye ku butaka si bishya muri iyi ntara y'Iburasirazuba byakunze kumvikana mu bihe bitandukanye kandi bikarangira bihutaje bamwe kugeza ubu kubona uwahawe amafaranga agurisha ubutaka ugiye kuyasubizwa nyuma y'imyaka 10 ntibyoroshye uwo twashatse kubiganirizaho witwa Gasana turutse Kigali gusubiza abo baguze ntiyatwemereye ijwi rya Amerika yabonye kandi impapuro abaturage bari gutegekwa gushyiraho imikono bava muri ubu butaka zifite umutwe ugira uti kwiyemeza kubahiriza amabwiriza yishyirwa mu bikorwa ya gahunda y'imikoreshereze y'ubutaka haracyari n'ihurizo kubaguza ubutaka babagurishije kugeza ubu bitaramenyekana aho baherereye ababo bizagenda bite birasaba kubitega amaso akabagira ubusajwi rya Amerika Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda bakoze abanyamakuru bacu bose baduha inkuru zitandukanye zivugwa mu karere. Iki ni gicero cha kabice kiganiro wanyu mu ntara cyo kwa gatanu aho duca tubatahiriza abanyu aho bari hatandukanye tuzaturashamo n'utuziki mwumva twatanguriye kuri zahabu. Zahabu mu rurimi rw'Ikirundi ni nzahabu ni Shali na Nina abanyarwanda kazi babiri bagiye hamwe batireka turirimbire hamwe. Turarindire rero yuko duca tubaha amatelefone aho muri hatandukanye gucyo mugashobora namwe guca mwitahiriza abanyu akaririmbo ni zahabu. Shalina Nina ngo penzi lako ni tamu tamu bavuze ngo urukundo rwawe ni sawa rumeze neza ruraryoshe tukibaza ko aho muri muri ko muraryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Uwa mbere twakiriye akaba ari Hassan. Hassan kaze ku ijwi rya Amerika.
Kaze
uherereye Hassan?
Herereye mu Rwanda.
Amagana he?
Amagana
amajahe
Burengerazuba mu karere ka Nyamasheke.
Havugwa maki ngaho mu Rwanda ga Hassan?
Uga gute?
Havugwa maki. Aka weekend magatanguye neza.
Mve biriko biragenda.
Ugashaka kwijwi rya Amerika rigutahiriza abande?
Ndashaka ko muntahiriza abavandimwe baherereye mu gihugu cy'u Faransa. Bo hari n'inshuti yanjye iherereye mu karere ka Huye. N'abandi bose bakunda kumva ijwi rya Amerika mu bantahiriza.
Urakoze cyane rwose Hassan, nawe ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze kandi.
Sistema ayo urangu mutima wanje zatema simbona majambo no bivukamo selema uri ndoto nisangamo uri ndirimbo nirimba burikanya ni wewe
mu kanwa igisabisho zabo mu kanwa nuko tuzorambana mu rugo rwacu tubyare n'abana binodufatanye imitima.
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ncuti bakunze mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi mutwihanganira amatelefone yacu ejo ni arabona bita ariko biracamo ariko handi hato ngira ngo turahiza tubaronke. Turafise na François ku murongo wa telefone wundi. François ikaze ku ijuru ya Amerika.
Yego murakoze.
Mhm, urakomeye François?
Yego ndakomeye cyane namwe.
Twe turashima Imana atari gihindutse nibaza yuko ari impore.
Yego nibyo nukuri birandenze cyane nabikoze ngira ngo ni blague ko ndumva nukuri. Atibeshuka kuri.
Wakoze bikibaza ngo ni blague.
Ndari ko zingira muri blog ya nukuri.
Ibyo kwandika telefone yawe.
Oye nyine kwandika nyine ina comment mwashize gusuhuza nyangu huza n'abantu twaburanye ibintu nyinshi.
Eh.
Ijwi ikomite mbona ko byose bishoboka kaka.
Ijwi ya Amerika buriya nta kintu cabakunzi bacu tuza dufata minene ku mugani wanyu.
Nukuri bakoze cyane.
Ivyifuzo byanyu nivyo byacu kiretse hagize kitugora.
Nuko
rero François agashaka gutasha abandi no munsi.
Oh nashaka gutasha mushiki wanjye wa Uganda witwa Diane.
Mhm.
Ngatasha na mushiki wanjye mukuru witwa Vastine Nyiraguhirwa uba Illinois.
Mhm.
Na mukuru wanjye uba Canada Montreal witwa Fidel Ndamiye.
Mhm.
Nabandi bose banyumba bakuru banje babana mama mdogo mama kubwa bose ndabasubira cyane.
Urakoze cyane gose François agira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda.
Yego murakoze cyane namwe tubishima kandi twongeye kubavugisha ubutaha.
Urakoze cyane gose.
Yego iyi nimero ni ya studio.
Ako kanimero ubundi karahindagurika kuko studio zihindagurika ariko ntacho iyo ibiganiro bitandukanye turamutse dusha kuri Facebook turabihamagarira hama tukabahakanya ko kugica umuterera mu biganiro byacu bitandukanye ariko ari nkamwe ushaka gutora by'umwihariko ijwi rya Amerika turafise WhatsApp yacu ushobora kudutora ko uraguma ku radio ni try guhanca nke tubwire ko twiguhe n'abakunzi bandi bijuru rya Amerika ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri uguma ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baraheza bayiguhe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane namwe
mukankuri. Iyo nimero ya telefone yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri 441931 akaririmbo ni yantumye. Twese kandi ku murongo wa telefone na Peter kaze ku ijuru rya Amerika.
Kaze.
Mhm. Uherereye amaja.
Igitega mu Burundi.
Havugwa maki igitega mu Burundi ga Peter.
Igitega ni sawa twashima.
Ugashaka gutasha abandi no munsi?
Nashaka gutasha abari mu kambi simunze muri Tanzania.
Mhm.
Tera twara twigana muri Sekira Sazi.
Mhm.
Na Alexandre akorera ishyiramo Medecins Sans Frontières mu nkambi muri Tanzania.
Mhm.
Na Isaac ari muri Tanzania.
Mhm.
Nakasha n'abantu bose ariko barakurikira ijwi rya Amerika nkaba ndabipfurije umunsi mwiza.
Urakoze nawe we tukwipfurize umunsi mwiza pitangaho igitega.
Akaririmbo Killing Me ka Big Fizzo na Swag Team ndagakeneye.
Makbire muhinga bw'ivyuma ngo hasigaye iminota mike cyane gose kugira ngo dusozere ikiganiro cyacu ariko aremeye yuko mu biganiro byacu bindi tuzoka kuronsa Peter. Urakoze cyane gose. Akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze mari kumwe natwe mwakoze cyane gose kwifuza kuronka uko mudutora WhatsApp yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri 441931. Naridiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bamfaje bose kugira ngo kino kiganiro gishobore kwashikiraho mwari muri mwakoze gose. murabandanya mwumviriza ijwi rya Amerika ku mirongo itandukanye no mu ndimi itandukanye amajwi yabashikiriye ku bwa Macbili ya Bero twemi tuti wikende nziza tubasigiye kano karirimbo techno mu kugira ngo mubandanye muryoherwa n'ijwi rya Amerika.
Let them want to party. You know that I'm a biggie man. Kick harder than Jackie Chan. My money coming biggie bands. Number one in your area.
More music.
I'm coming to Sula. Yeah.